Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ngiye kwashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kirwanda. Mwaramutse nshuti mwese muzu tuza matwi. Uyu munsi ni kuwa kane tariki ndwi ukwezi kw'11 mwaka 2019 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Urundi rw'imigambi itavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda MRCD rwemeza kw'ingabo z'abagwanyo mu rwi FLN zifise ibirindiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari izarwo.
Nituvuga yuko ari FLN igaba ibitero byose mu Rwanda.
Uyu ni Innocent Biruta, icegera c'umunyamabanga mukuru wa MRCD, asobanura ko biteguye guhanira impinduka z'ubutegetsi mu Rwanda. Iyi nkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye inyishu Leta y'u Rwanda yahaye abashinga amateka b'igihugu cy'Ubwongereza. Bari banditse bayisaba kurekura General Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Inkuru yerekeye amakenga ya Agathon Rwasa arongoye umugambwe CNL. Inkuru yamenyesha makuru ane ikinyamakuru iwacu bapfunzwe hamwe n'ico urwego rujejwe kugenduza ukuntu inyamakuru n'amaradiyo bita mu Burundi bivuga ko hamwe n'ikiganiro Innocent Biruka, icegera c'umunyamabanga mukuru urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda yahaye Ijwi rya Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ariko reka tubanze tubashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Twateguriwe na Aloise Bigirimana. Mwanamutse neza Aloise, mwanya wawe.
Urakoze Fred. Tuyahereye mu yavugwa muri CPI. Abashikiriza amanza ba sentare mpuzamakungu mpanavyaha y'Irahe kuri uyu munsi wa kane niho bakatira urubanza umukuru w'abahoze barwanya Leta ya Congo Bosco Ntaganda. Inyuma yaho mu ntango z'uyu mwaka yagirijwe ibyaha byo mu ntambara no gufata abakenyezi ku nguvu. Ntagandagiye gucirirwa igifungo cyo guherayo ku byaha yagirizwa ko yarongoye ubwicanyi mu gice gitunze Butare mu ntara ya Ituri muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu myaka ya 2002 na 2003. Uwo mugabo w'imyaka 46 afise amavuko yo mu Rwanda yabaye uwa mbere yagiriwe n'ivyaha byo kugira abaja abakenyezi mu kubasambanya igihe yacirirwa urubanza na CPI mu kwezi kw'indwi. Muri CPI kandi yo sentare ivuga ko ifise amakuru yahari Saif al-Islam al-Qaddafi, numwe mu bahungu ba Muammar Qaddafi, hamwe n'abandi banyalibiya babiri bagirizwa ivyaha byo mu ntambara. Fatou Bensouda, umushikirizamanza mukuru wa CPI, yabishikirije akanama ka UNI kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa gatatu. Abantu batatu baronderwa ni na CPI ku byaha byo mu ntambara birimwo ubwicanyi, ukuboreza igufa, hamwe n'ibyaha byo guhotera ikiremwa muntu n'ibindi nk'uko bishikirizwa na Bensouda. Bamwe mu bagize akanama ka UNI kajejwe umutekano ku isi bavuga ko bababazwa n'uko abo bagabo batatu kugeza ubu bacidegembya. Ububirigi bwo busaba ko bafatirwa ibihano n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Muri Afrika kandi igitero ku mamodokari yari atwaye abakozi b'ikompanyi y'abanyekanada icukura Ubutare muri Burkina Faso cyahitanye abantu 37, abandi 60 barakomereka ejo ku munsi wa gatatu. Byashikirijwe na buramatari w'intara yo mu buseruko icyo gitero cyabereyemo. Kibaye igitero kigira gatatu kigabwe n'abakora iterabwoba kuri iyo kompanyi Semafo mu mezi 15 mu gihugu cya Burkina Faso. Burkina Faso ni igihugu gikenye kandi gifise ibibazo bya politike mu karere ka Sahel. Abasirikare bayo nta bikoresho bya gisirikare bigezweho bafise kandi nta myimenyerezo ya gisirikare ikwiye bafise. Ibitero byabo bikorwa mu mihana y'abantu, imitego yo mu mabarabara hamwe na bombe ziterwa n'abiyahuzi bimaze guhitana abantu barenga 630 muri icyo gihugu nk'uko bishikirizwa n'iturukanzo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP. Hano muri Amerika, umukuru wa komite y'inama nshingamateka ijejwe iperereza yashikirije ko guhera mu ndwiza abanyamerika bazokumviriza ku mugaragaro bamwe mu vyabona mu matohoza ariko arakorwa ku vyagirizwa perezida Donald Trump. Adam Schiff ayirongoye yashikirije ko iyo komite izokumviriza ku munsi wa gatatu w'indwiza Bill Taylor numu diplomati wa Amerika muri Ukraine undi azokumvirizwa uwo munsi ni George Kent icegera cy'umunyamabanga ajejwe uburyaya na Aziya mu bushikiranganje bw'imigendranire n'amakungu ya Amerika. Schiff yavuze ko Mari Yovanovich yahoze ari ambasaderi wa Amerika nawe muri Ukraine nawe akazokumvirizwa ku munsi wa gatanu w'indwiza nyene. Bose kwari batatu baramaze kumvirizwa n'iyo komite, ariko byabaye mu mwiherero. Ni ku vyaha Perezida Trump yoba yagirizwa ko yarenze amategeko bishobora mu gihe byo mwagira ashobora no gukurwa ku butegetsi. Muri Amerika kandi abakenyezi babiri b'Abanyamerika bafise amamuko muri Somalia baratsindiye intebe mu nama z'ibisagara mu mareta Minnesota na Maine, amareta arimwo ibitigiri binini by'Abanyafrika. Mu matora yabaye ku munsi wa kabiri, Nadia Mohamed yatowe mu gace ka St. Louis Park mu gisagara cha Minneapolis mu ntara ya Minnesota. Saifa nawe Khalid yatowe mu gisagara cha Lewiston ni muri leta ya Maine. Bose ni abo mu mugambwe waba demokrate kandi naba isilamu, kandi bazoba babaye abe mukira b'abanyesomalia batowe guserukira ibisagara. Leta ya Minnesota niyo leta yo muri leta z'umwe za Amerika ibamwe ibitigiri binini by'abanyesomalia mu mwaka wa 2018. Uwundi munyasomalia azwi ku izina rya Ilhan Omar yaratowe mu nama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urakoze yaroyize ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko mukomara bandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda, inkuzo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Leta y'u Rwanda ivuga kwivanga mu ngingo z'ubutungane. Iyi ni inyishu ngufi u Rwanda rwashikirije abadepite batandatu b'Abongereza bari bandikiye Perezida Paul Kagame w'u Rwanda bamusaba kurekura bamwe mu bantu bapfunzwe. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda, Claude Ganza Munyamagana, niwe agiye kudushikiriza inkuru.
Guverinoma y'u Rwanda yandikiye abadepite b'Abongereza bari baherutse gusaba Perezida Paul Kagame kurekura General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba. Aba bombi bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare mu kwezi kwa gatatu kwa 2016 igifungo cy'imyaka 20 kuri General Frank Rusagara na 21 kuri Colonel Tom Byabagamba rumaze kubahamye ibyaha birimo gukwirakwiza impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi buriho no kugambirira guteza imidugararo muri rubanda, hakiyongeraho no kwamburwa impeta zose za gisirikare. Guverinoma y'u Rwanda ivuga ko umwanzuro abadepite bashingiyeho yuko aba bagabo bombi bafunzwe binyuranyije n'amategeko ubwawo ukemangwa kuko bakoze raporo yanaje kwemezwa na ONU batigeze basaba u Rwanda kugira icyo ruvugaho. U Rwanda ruvuga kandi ko kugeza ku itariki 19 z'ukwezi kwa kabiri 2018 ubwo ONU yemezaga raporo yabunganira abaregwa bari batarakatirwa. Minisitiri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta Johnson Businge yavuze ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bajuririye igihano bahawe, bityo kuna n'ubu rubanza rwabo rutarapfundikirwa kuko ruri mu rukiko rw'ubujurire. Minisitiri Businge avuga ko mu mategeko y'u Rwanda ntaho guverinoma yivanga mu manza nshinjabyaha uretse gusa igihe yabisabwa hisunzwe amategeko n'inzira ziboneye, ariko ko bitaba bikwiye ko ubutegetsi nyubahiriza tegeko bugira icyo buvuga, bukora cyangwa busaba ko bikorwa mu buryo runaka ku manza inkiko zitarafataho icyemezo cya nyuma nk'uko abadepite babisabye. Ibi bikozwe ngo byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urwego rw'ubucamanza kandi rwigenga. Ministri w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya Leta y'u Rwanda Businge Johnston avuga yuko amategeko y'u Rwanda atanga amahirwe yo gusaba umukuru w'igihugu imbabazi, kandi ko General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba nabo bemerewe kuzisaba mu nzira amategeko abiteganyamo. Nibutse ko ibaruwa risubiza y'abadepite batandatu barangajwe imbere na Baroness de Souza wigeze kuyobora inteko nkenguzamateka y'Ubwongereza boherereje Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bamugaragariza ko batewe impungenge no kubona General Frank Rusagara na Colonel Tom Byabagamba bakomeje gufungwa. Muri iyo baruwa bibukije umukuru w'igihugu ko abo bagabo bombi bahesheje u Rwanda ishema mu mirimo bakoze.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 4 rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Agatongo asa umukuru umugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutetsi mu Burundi avuga ko hari umugambi ubutetsi wo kumwagiriza ko afise abagwanyi bitwaje igwanisho mu gihugu yemeza kwazi aho amanama abera kandi ku mugambi winyegeje inyuma ariko mufunga no gufuta umugambwe CNL mu kiganiro hari Ijwi rya Amerika asigura ko hari imipira irenga ibihumbi bitatu izo kwambikwa abantu bazitirirwa abagwanyi biwe ni inkuru ya Eloge Wilikaniza umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi mu gihugu cya Kenya
Umukuru w'umugambwe CNL akaba n'icyegera cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi yemeza ko afite amakuru y'ukwizerwa ko kuva mu ntango z'ukwezi kwa cumi na rimwe hari inama z'ubutavana ko zigamije kuremantaniza umugambwe wiwe agatondwasa
Hariho ubundi bubisha rero buri ku burategurwa ubisha bwo kurondera kuremantaniriza umugambwe CNL yuko ufise abagwanyi n'ibigwanisho ibyemezo birahari kuko amanama ba ahantu abantu babona nk'ubu arukurikirana rw'amanama ku itariki ya mbere y'uko kwezi abantu ntibasiba mu nama harimo abantu bo mu ntwaro ngaha muri Bujumbura rirare harimo abatwara imigambwe imwimwe iri ngaha i Bujumbura
rwasavuga ko hari imyambaro ibihumbi igizwe n'imipira n'inkofero imaze gukorwa ifite ibimenyetso by'umugambwe wiwe mu ntumbero y'ukuzoyambika abantu bahawe urwanisho bakaziyita abayoboke bawo asigura ko umugambi nyamukuru ari uwo guca yagirizwa ko afite abagwanyi atabwe mu mvuto imbere y'uko umugambwe CNL nawe ufutwa iyo myambaro amenyesha kwikorerwa muri amwe mu maimprimeri ari mu gisagara cya Bujumbura
niyo hakorewe imipira irenga ibihumbi bitatu n'inkofero zishika ibihumbi bibiri iyo mipira bashyize ku ifoto y'iwanje bandika ko ngo CNL inyankamugayo mugabe iyo mipira iratandukanye n'imipira dusanzwe dukoresha iyo mipira irera twebwe nta mipira dukoresha iri ku ifoto y'umuntu icyo bitombereye nuko ngo bazoyiha abantu bamwe bamwe bimbonera kure n'abandi b'imyubirindi migambwe bacuditse bakabahana n'impuzo za gisirikare ibigwanisho hamwe bakaca bagira umusako igihugu cyose hanyuma bikitwa yuko abo bantu ari abagwanyi ngo bagwasa jewe nkacashirwa mu mvuto umugambwe nabo bakawufuta aho ni ibintu bigeze hari n'abantu rero bariko bararondegwa n'ako kagwe k'izo nkorabara abo bantu bagwirizwa kuba bavuye mu nzira bitarenze indwi zibiri cyo kimwe n'iyo rementanya y'igiye umipira kuko amatwasumira ejo barangije inama imipira imwe bace barutangura kuja kwijyana hejya no hino iwagwiriza kuca kuyiha abantu abantu rero urumva n'abantu b'indongozi mu mugambwe CNL umunyamabanga mukuru n'abandi mugabo ahanoremesha abarundi n'abarundi kazi yuko ivyo ntacyo bazoshikako ibuye yose irutse n'igice isuka twamaze kubimenya iyo imprimeri turashaka kumenya abanyeneyo turashaka no kuidentifya aho bafise icyo kiraka siyo yihayikiraka hari abayihaye komande kuko yaba n'iryo hinguriro ibyo bintu biriko birakongo bizoritosekaza bizoriha izina ribi bizoba agatukisha kuri ryo kuko ugiye gukora ibintu biza kuza guhungabanya umutekano w'igihugu nawe we ntiwokwera
mu ntazi mwezi mwezi Burundi harabanywanyi ba CNL bamaze gufatwa bagirizwa gutungira urwanisho badafitiye uruhusha batatu nabo mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'igihugu bakaba ari indongozi mu makomine uheruka gufatwa vuba n'umunyamabanga wa CNL muri komine Buhiga iyo ntara nyene hari ku itariki ya 16 ukwezi guheze yagirijwe gutunga grenade n'imyambaro y'igipolisi yasanzwe mu rugi we habanje kubisakwa rwasamenyesha ko izo vyagije bitagira ifatiro
Buhiga twaramenye yuko grenade bavuga yuko umuntu yitwa ko yafatiwe iwe naho nyene ntabasanze mu nzu ntaniyo basanze ku musaya w'inzu iyo bari bagiye kubihamba hijya kuru bibe gwiparsere n'iyindi iyo grenade amatwa dusumira ngo bayikuye ku musuzo ofisi mu gisirikare hano bitamwishye ishanga muri komine Buhiga bamubwira yuko ariyo bagiye kwigishiriza ko abapolisi urumva n'uyu munsi rero iyo grenade ubonawe bayimubajije mu gisirikare sinzi ko byomorohera kuyironka kuko yitwa yuko ari iki icagirizi imbere y'ubutungane urumva rero hariho ibi bintu rero biko biraba rero by'amarimentanya hijya no hino hariho ubwo bubisha bwo gusambura amapermanence hariho nibyo bindi kuvuga rero ngo kugira publicite oya namba abatware ni bibuke yuko Burundi arwa barundi bose Burundi si ubw'umugambwe uyu canye uriye
agatorwasa nta mazina yabari kwakora ico yiseme ntanyarigamije kumufunga no gufuta umugambwe wibashikiriza mugaba yemanga ko hari kandi bibaye ngombwa bibashira habona ijwi rya Amerika ryacarondera ubushikanganji bw'intwaro yo hagati bujejwe itunganywa ry'imigambwe mu Burundi hamwe n'inzego z'umutekano kugira abagire icyo bashikirije kuri no vyagirije vy'umukuru w'umugambwe SNL akaba n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi Eroje Burika neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Urunani rw'imigambwe itavuga rumwe na leta y'u Rwanda MRCD ejo ku munsi wa gatatu gwakoresheje ikiganiro kigenewe amenshi abakuru i Bruxelles mu Bubiligi. Abayobozi barwo barongeye kugaragaza ko baharanira guhindura ubutegetsi mu Rwanda kandi bemeza ko ingabo za FLN Force de Libération Nationale ari izarwo. Innocent Biruka icegera c'umunyamabanga mukuru wa MRCD mu kiganiro yagiranye na Venuste Nshimiyimana.
Twebwe turi umuryango nyarwanda witwa MRCD rwose tukaba dufite n'abasore n'inkumi bari kumwe bitwa FLN biyemeje mu buryo bwo kwirengera bwo kubwira Kagame yuko izo ngufu arata nabo bashobora kuba bazibona kuri ingufu z'abaturarwanda.
Kuva uyu munsi nimba numva neza nk'uko maze kubivuga muremera ko ari mwebwe mufite ziriya ngabo za FLN zivugwa yuko zigaba ibitero mu Rwanda zikica abantu.
Nituvuga yuko ari FLN igaba ibitero byose mu Rwanda kuko mu Rwanda habaye byinshi iragumbise nk'ibyabereye mu majyaruguru ubushize hari inkurikizi zabaye hari abahamagawe na zari buze babazangira gumbise bigeze bumva twe batuvugamo twebwe rero turagira ngo tubwire abo bose ku isaha yageze yo kwirenga
abo banyarwanda bababayege nibo nshaka kumva. U Rwanda rutuwe na miliyoni hafi 12 mu Rwanda bahatuye bafite umutekano yo abo bahungu banyu yenda batagiye kubadurumbanya ntabwo sinumva yivuga ngo abanyarwanda abo bushaka kuvuga
impungenge abanyarwanda barazifite nyinshi ngira ngo urazi ibyegeranyo byagiye bisohoka hanyuma rero iyo wumvise noneho amaganya y'abanyarwanda ku maradiyo abanyarwanda basigaye batinyuka bakavuga nahoze numva ejo bundi umugabo witwa Barafinda se kikubu si umusazi ahubwo gusara kwe ni kwiza kuko avuka
Igihe ndashaka kukubaza ku byerekeranye na FLN n'ibyo bitero muvuga mukora murareba mugasanga u Rwanda magingo yaho rugeze rukeneye ibyo bitero urebye aho rwavuye naho rugeze rwiyubaka.
U Rwanda rero aho rwavuye ngira ngo nkubwire yuko u Rwanda twabisobanuye nabyo ntabwo aho rwavuye ari habi nkaho rugeze ubu nkahejo rushobora kuzaba ruti
ntabwo biruka. Aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi rwaravuye mu icuraburindi abantu bagapfa bakangana kuriya. Aho u Rwanda rwavuye ntabwo ari habi
twebwe turafata iriya gahunda ya FPR yose yatangiye mu kwa 10 muri 90 tukageza muri 1994
ariko nitwandika amateka biruka ubu ngubu turi muri 2019 u Rwanda aho rugeze ubu ngubu nkamwe ndakubaza iyo muvuga muti twebwe turi mu ishyaka rirwanya ubutegetsi rishaka kuhindura ibintu ni iki kintu muzazana u Rwanda rudafite muzabihinduza gakundi k'abanyabufindo
oya ntuzabihinduza gakoni kabanyarufindo aya mu majyambere uvuga n'uwo mutekano usobanurwa cyane cyane n'abari ku gutegeka nibo babona amagambo yo kusobanura kuko bazi neza ko bahaye ijambo Rwanda iyo hasi abanyarwanda yabivuga kuti
aha abanyarwanda se badahabwa ijambo ni hehe
ibyiza bikorwa nyine mu rwego rwo kwerekana nyine ko bikorwa ariko hari abandi bari mu gikari kinini cyane kirimo abanyarwanda barenga 90% badafite ijambo biravugwa uzagiye wumva ibivugirwa n'abantu bari mu magereza ibyo Ingabire atinyuka akavuga
ahubwo se uwo Ingabire uvuga uko ibyo avuga abivuga yicayiwe kutegeze wumva bamufashe ngo bamwishe bamufunze
Ingabire afite igihagararo yubatse Ingabire yaratinyutse n'umukobwa w'i Rwanda
none mwebwe kuki mudatinyuka ngo mujye
bamushize no mu gihome
none uriya n'umukobwa aho uriya n'umukobwa w'umunyarwanda nawe uri umugabo w'umunyarwanda kuki wowe utagenda ngo wubake izina ukore politiki mu Rwanda icyo gihome bakigushyire mu gisohokemo ariko none uhugira uburenganzira bwo kuvuga nk'umugabo hari nabandi bafunzwe kandi barasohoka baragororwa bajya mu mirimo barongera bahabwa imirimo ya leta kandi bayikora neza kuki ibyo ngibyo mwebwe mutabikora mugahitamo gusa kuvuga ngo tuzagenda ku ruhembe rw'umuheto
reka ngerageze kubabwiza ukuri wenda umi ijambo kuri ijwi rya Amerika ukuriye forum ijambo mbabwiza ukuri hanyuma nimbo n'inzira nzagenda mbabwire no kumuharura
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ingende hano Kampala Uganda
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose haba kuri radio kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze uraritswe buri munsi saa 10
Mukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkunziza yasozereye umwiherero wa nyuma wa leta yiwe yibutsa Abarundi kuza musubirira afise amahirwe yo gukomeza aho ibikorwa by'amajambere byari bigeze mu gihugu umwiherero wari umaze iminsi ibiri ubera igitega ku murwa mukuru wa politiki inkuru yateguwe n'ijwi y'Amerika n'abanywanyi baryo mu Burundi tuyishikirizwa n'umumenyesha makuru wacu ari mu Rwanda Desire Atuimana
Umwiherero wa leta y'u Burundi warumaze iminsi ibiri ubera ku murwa mukuru wa politiki Gitega urongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi no gusozera ikiringo Petero Nkurunziza yari yaratorewe kuva mu mwaka wa 2015 Prosper Ntagwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi yabishikirije mu isozegwa ry'uwo mwihwezo
uyu mwiherero novuga ko ari umwiherero udasanzwe kuko n'umwiherero uje usozera ikiringo cyo kuva mu 2015 gushika mu 2020 murazi yuko twimirije amatora mu mwakuza uyu mwiherero rero warukura bimwene ibikorwa byagenze kuri iyo myaka yose 5 urumva bari umwiherero udasanzwe kwarukurabira hamwe imigambi yari yarafashwe iki kiringo gitanguye imigambi yashoboye gukogwa yagoranye hanyuma n'ukuraba imigambi yokogwa muri aya mezi asigaye
hari kidasanzwe cyashikirijwe muri uwo mwihwezo nkuko uwavugira leta bishikiriza ntahugami yavuga nk'ibijanye n'imigambi izobandanya irangurwa kugeza ikiringo kirangiye umunyamahanga mukuru wa leta ntiyibagiye kuvuga ko umukuru w'igihugu asaba abagize leta kutadehukirwa mu minsi ya nyuma leta isigaje
ariko rero ikintu novuga kindi kidasanzwe muri uwo mwiherero wabaye ni ukubera muri uwo mwiherero abashikiranganji bagiye barashikiriza ibikorwa babona yuko ko muri amezi asigaye bitazoba birahera biri mu byo bazoshikiriza n'abazobakorera mu ngata aho rero wari nk'umwihwezo ahanini w'ibikorwa vy'ejo Nyani cyubahiro umukuru w'igihugu yaratanze impanuro nyinshi cyane impanuro z'umuvyeyi impanuro za Sebarundi yarasavye abitavye uwo mwiherero yuko bato gira wa mugani w'umwana urazi yuko impembo y'umwana ipfira mu magodoka yavuze yuko si iminsi mike isigaye boca badebukirwa bagakora na kugira ngo abazo bakorera mu ngata bazosange ibintu bimeze neza mukirundi no vuga ntibazoshike bamene umushike ahubwo bazosange ari ubusize
umukuru w'igihugu Petere Nkurunziza yibukije abashikiranganje ko naho batazoba bakiri muri ayo mabanga igihugu kizoguma kibakene Prosper Ntagwamiye amenyesha ko president Nkurunziza yishimira ivyaranguwe na leta yiwe
nubu rero babandanya arabavyeyi ntibarabe imigambwe bakomokamwo ntibarabe intara bakomokamwo ntibarabe namashengero basengeramwo umve ko arabavyeyi hama babwira yuko iteka ryabo ubu bafise no muri kazoza rivana n'ukuntu bakoze acababwira ku gihugu kiri kumwe nabo yanatwibukije ibisa na wa mugani w'ikirundi bavuga yuko igiti cishwe ingoma kidacanwa nuko rero iyo teka rero Imana yabateye barigendere babandanye bakorera igihugu kizoguma kibikorako ko nawe nyene azoguma ni hafi yawo mu mabanga nawe nyene azobandanya gukora hanyuma rero yahejeje atanga amanota muri rusangi rero cavuyemo nimba mukeneye kumva ukuntu yabigeza akabigeranura muri rusangi yashitanze amanota 95% ku ijana ku bikorwa iyi leta yarongoye kuva mu 2015 bariko mu bikorwa bakoranye
bitekanijwe ko umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza azobisikanya n'umukuru w'igihugu mushasha mu kwezi kw'indwi mu mwaka uza uwo nawe azoba yatowe mu matora yo kugenekereza rya 20 kwezi kwa gatanu umwaka w'2022 ayo matora y'umukuru w'igihugu akazobera rimwe n'ay'abahanuzi b'amakomine hamwe n'ay'abashingamateka
Chote mweze mkundi la juu njigu ya Amerika ya bigano tuwa tegulia mwaka kanya bigaru kingaha. Tupone hiyo kandi ya kanya hukushina ingenieur. Yadufashe mungi ya bugizi yuma. Mwena fasile yadufashe kwegeranya bigano ya tuwa tegulia. Kwa mikro mwari kumwana Federica Mundikije. Ama kuru na yuma ashkilijwa na Aloisa Bigirimana. Mwa kote kutega matukui. Tulabifurije ama horo numusi mwiza.
Thank you.
successes.